Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ubu ni samuya n'igice z'umugoroba mu Rwanda no mu Burundi. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Turi kuwa gatatu tariki ya kane z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Hano muri studio cumi na karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema,
nanjye Fidele Niyongabo, nanjye Ndabaramukije. Ndabaha ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba. Kaze neza.
Twebwe nk'abamuburanira dukurikiza amategeko, abacamanza bakurikiza iwabo. Ubu tugeze rero aho ega tukunguruza ubwo rubanza tukarushira imbere y'abandi batanga
bo. Oni Maitre Fabien Segatwa aburanira Bob Rugurika ayoboye radio RPA mu Burundi. Inguru amwe n'ayandi makuru twabateguriye turagaruka ko mukanye. Amakuru twabateguriye dutanguriye ku nkuru yerekeye Burundi. Mu gihe umuyobozi wa radio RPA Bob Rugurika yagumijwe mu munyororo uno munsi wa gatatu, inama nshingamateka y'igihugu cy'Ubwongereza yerekanye ko ihagaritswe umutima n'ifatwa hamwe n'ifungwa rya Bob Rugurika, isaba ko arekugwa bidatevye kandi ku ivyaha yagirizwa vyovanwaho. Inama nshingamateka y'Ubwongereza iratewe amakenga cyane no kugena ibintu bitera bimera nabi ku bijyanye na politike mu Burundi. Mu gihe kugeramira abatavuga rumwe na leta bitera vyiyongera, n'uburenganzira ngendegwa ko imbere y'amatora ategeganijwe muri uyu mwaka mu Burundi.
Igihugu cya Chad cyatangaje ko abasirikare bacyo bishye abarwanyi barenga 200 b'umutwe w'intagondwa wa Boko Haram. Ibi byabaye nyuma yuko 100 y'abarwanyi ba Boko Haram kuri uyu wa gatatu bambutse umupaka bakinjira mu gihugu cya Cameroon bagamije kurwana n'ingabo za Chad n'iza Cameroon. Ababibonye bavuze ko iyo mirwano yabereye hafi y'umujyi wa Fotokol uri ku mupaka uhuza Nigeria na Cameroon. Abasirikare ba Chad bageze muri Cameroon mu kwezi gushize bahita batangira kurwana na Boko Haram. Chad, Nigeria, Cameroon, Nigeri na Benin biyemeje gushyira hamwe ibikorwa bya gisirikare kugira ngo barwanye Boko Haram. Hagati aho Nigeria nayo yatangaje ko yamaze kwisubiza imijyi myinshi mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu yari yarigaruriwe na Boko Haram. Muri iyo mijyi harimo na Gambaru. Hari kandi umugambi wo gushyira hamwe umutwe w'abasirikare zigera ingabo zigera kuri 75,000 uzaba ushinzwe guhashya Boko Haram imaze iminsi yica inzirakarengane muri Nigeria guhera mu mwaka wa 2009.
Somalia itangaza ko igitero cy'indege y'ingwano itagira umudereva ya Amerika cyahitanye umugwanyi w'umugwi Al-Shabab Yusuf Deg. Leta ya Somalia yamenyesheje mu itangazo uno munsi kwa gatatu ko Deg hamwe n'abandi bategetsi bakuru b'umugwi Al-Shabab bapfuye muri icyo gitero cyabereye mu gisagara cya Dinsor mu bumanuko bwa Somalia. Amakuru yaturutse muri uwo mugwi yemejwe yaremeje iyicwa rya Deg ku Ijwi rya Amerika. Leta ya Somalia ivuga ko Deg yari umutegetsi mukuru ajejwe ibikorwa vy'umugwi Al-Shabab niwe arajejwe gutegura ibitero muri Somalia no hanze y'igihugu. Leta ya Somalia imenyesha ko yategura ibitero vy'amabombe n'ibikorwa vy'abihevyi, akaba yari umuntu akomeye cyane mu mugwi Al-Shabab. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarahize abayobozi b'umugwi Al-Shabab mu bitero bitari bike vy'indege z'ingwano.
Muri Taiwan habaye impanuka y'indege yari itwaye abagenzi 58, 23 muri bo bahise bahasiga ubuzima. Iyo ndege yaguye mu ruzi ruri mu murwa mukuru Taipei. Amashusho ya video yafashwe ubwo iyo ndege yagwaga yerekana iyo ndege irenga ikiraro gituriye amazu y'amagorofa atuwemo n'abantu ikaza kugwa mu ruzi rwa Keelung. Byabaye ngombwa ko abatabazi bakoresha amato kugerageza kurokora abarokotse iyo mpanuka. Mu bo babashije kurokora harimo n'uruhinja. Ibiro ntaramakuru bya Taiwan byavuze ko abantu hafi 20 bataraboneka, benshi mu bagenzi bari ba mukerarugendo b'Abashinwa. Iyo mpanuka yabaye akanya gato iyo ndege ihagurutse ku kibuga cya Songshan ikaba yari yerekeje mu birwa bya Kinmen. Nta mpamvu yateye iyo mpanuka iramenyekana. Umuyobozi wa sosiyete Tanzania Chen Zid yahise atangaza ko yababajwe n'iyo mpanuka ko kandi yifatanije n'imiryango y'ababuza babo.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mondanya kumviza amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba. Igihugu cya Yorodaniya camanitse abagwanyi babiri mu bucagucaga bw'uno munsi kwa gatatu mu kwishura ku ngingo y'umugwi Islamic State y'ukwica mu buryo buteye agahinda umudereva w'indege y'ingwano w'umunya Yorodaniya Muad al-Kasesbe inyuma yuko indege yiwe ikorose mu gihe yari mu gikorwa cyo guhiga abagwanyi b'umugwi Islamic State mu gihugu cya Syria. Abategetsi b'igihugu cya Yorodaniya bamanitse Sadija al-Rishawi umufasoni w'umunya-Iraq yaciriwe urubanza rwo gupfa ku ruhara yagize mu gitero cyo mu mwaka w'2005 ku mugwa mukuru wa Yorodaniya Amman na Ziyad al-Karbouli uwundi munya-Iraq akorana n'umugwi al-Qaida umugwi Islamic State wasavye irekugwa rya al-Rishawi mu mugambi w'ugukaba abanyororo yamara igihugu cya Yorodaniya cyaranse kubahiriza ibyasabwe n'umugwi Islamic State icyo gihugu kitaronse icyemezo ku modereva Muad al-Kasesbe akiri muzima. Abategetsi b'igihugu cya Yorodaniya bavuga ko uwo modereva bisa n'uko yishwe haheze ukwezi. Yafatiwe mu gihugu cya Siriya nyuma y'uko indege yiwe y'ingwano ikorotse igihe yari mu gikorwa cy'urunani rw'ibihugu biyobowe na Amerika cyo kugira ibitero mu bibanza by'umugwi Islamic State.
Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon aragaragaza ko atishimiye amasezerano hagati y'impande ziri mu ntambara muri Sudani y'Epfo. Amasezerano yagombaga kuba intambwe imbere yerekeza ku mahoro. Mu itangazo rya rishyizwe hagaragara n'umuvugizi we, umunyamabanga mukuru wa ONU yavuze ko ababajwe n'uko yaba perezida Salva Kiir cyangwa umuyobozi w'abarwanya ubutegetsi Riek Machar nta wigeze agira icyo yigomwa kugira ngo bagere ku buryo bwo gusangira ubutegetsi. Iryo tangazo rigira riti nta masezerano arambye azaboneka muri Sudani y'Epfo abayobozi badashize inyungu z'abasivili imbere y'izabo bwite.
Umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya Federica Mogherini yasavye ko haba agahengwe bidatevye mu buseruko bw'igihugu cya Ukraine aho gutana mu mitwe gushasha kwahitanye abantu batatu. Ivyabona bavuga ko babonye ibiziga vy'abantu batatu canke birenga hanze y'ibitaro aho ibisasu vya muzinga vyaguye no munsi kwa gatatu mu gisagara cha Donetsk kiri mu minwe y'abagwanya ubutegetsi bwa Ukraine. Mu itangazo umutegetsi mukuru ajejwe imigenderanire w'ishyirahamwe ry'ibihugu by'Iburaya Federica Mogherini yatangaje ko ingwano yatewe n'abashaka kwiyongora kuri Ukraine cyane cyane mu micungararo y'igisagara cya Debaltseve iriko itera ububabare bukomeye abanyagihugu kandi iri kigeramira utwigoro tugenewe gutora inyishu iciye mu biganiro. Avuga ko kurasa vya muzinga kwa sivile biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira abanyagihugu. Avuga ko vya muzinga vyategerezwa kuvanwa bidatevye mu bice bibamwo abasivile.
Saa moya ni minota 38 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi gahunda radio yacu tuyibagezaho buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuri radio Inshuti ya Bose FM 48 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali. Mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa. Burundi uyu munsi kwa gatatu sentare nkuru y'Ubujumbura yafashe ingingo yo kubandanya gufunga Bob Rugurika ayoboye radio RPA. Mugenzi wacu Frederic Ngondikije yaganiye na Maître Fabien Segatwa aburanira Bob Rugurika ku kugene yakiye iyo ngingo.
Ntitwayakiriye neza cyane kuko twari twerekanye imbere ya sentare yuko mu byo yamwagiriza byose bidafashe abacamanza bamenga batukurikiye kandi batwumvise. Twari tuzi neza nk'abandi bose b'Abarundi yuko Bob Rugurika bari kumutezurira kava mu nyororo mugo byatubabaje kumva yuko bamugumijeyo
intambwe ya kabiri mu ofisi ikintu mugiye gukora ku giti cy'ababuranira umumenyesha makuru akaba n'umuyobozi wa radio RPA Boberugurika niki
twebwe nk'abamuburanira dukurikiza amategeko abacamaza bakurikiza biwabo ubu tugeze rero aho bega tukunguruza ubwo rubanza tukarushira imbere y'abandi bacamaza bo hejuru twiyumvira yuko abo bandi bo bagenze bakadutegera kandi bagategera icyifuzo cy'abanyagihugu bakarekura Boberugurika
aho muboneye batamurekuye kandi mwari mwiteze ko bamurekuye uyu munsi ikintu mwibaza ko cyashatumye hafatwa ingingo nk'iyo niki
ebiti ko turibaza yuko igipfunze Boberugurika atari ibyo amwagiriza by'amategeko hari ibindi byihishije inyuma cyangwa nuko yoba yababaje abantu badashaka kukuri kumenyekana kuri bijya bicwa by'ababikira bo mu Kamenge ntayi n'ikiguro tubona twoha uru rubanza
ubwo rubanza muzorushinga ryari mbega bizofatiye kinga niki kugira ngo rusubire kumvirizwa arabe ko mwoshika ku mugambi mwishinze kumuranira gushika aho aronka ukwitegembya
ubwo rubanza ntibamenyeshwa Boberugurika ayo bayarumenye biciye ku radio mugo bategeza kumuha urupapuro rwerekana ubwo rubanza rwaciwe bibaza ko bazorumuha ku wa gatanu natwe ku wa mbere turashobora kurushingisha muri sentare y'ingurube
ubwo rubanza mwebwe ku giti cyanyu cy'ababuranira Boberugurika mwaruronse ku rupapuro rwanditse
ikintu cyaronse ku rupapuro rwanditse kandi kidutangaza nuko ngo bamugurije mu nyororo ngo kugira ngo bimenyetse ntibizimangane cyangwa kugira ngo ntibaganire n'abandi bari muri urwo rubanza abo nabo bari muri urwo rubanza nta wundi arimo atari bamusabye bavuga yuko yafashwe iwe wenyine ari mu nyororo nta wundi bushobora kuganira na Bobo nawe Bobo ntashobora kuganira n'umusatsi
Maître Fabien Segatwa murakoze cyane gose kuko ane maduhaye
yari mugenzi wacu Frederic Nkundikije avugana na Maître Fabien Segatwa
Reka tuve mu Burundi tujye mu Rwanda aho itsinda ry'abadepite mu nteko ishinga amategeko rimaze iminsi 10 rizenguruka igihugu cyose basuzuma isuku nke isigaye iboneka hirya no hino aho abaturage bamwe ngo basigaye bararana n'amatungo abandi ntibagira ubwiherero ndetse hari ngo nabibasiwe n'amavunja ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumutakaboye
Mu byagurukije abagize inteko ishinga amategeko bakaba bari bamaze iminsi igera ku 10 basura abaturage ikibazo cy'isuku ndyo cyari gishyizwe imbere muri rusange mu Rwanda hagaragara isuku cyane cyane mu mijyi mu nyubako za leta ariko muri iki gihe hagenda hagaragara umwanda wugarije abaturage rimwe na rimwe abaturage aribo banyira bayazana b'uwo mwanda senateri Mukankusi Perine aravuga ko basanze iki kibazo cyifashe mu baturage
isarane ntisakaye isarane ntipfundikirwa isarane ntikinze sanga rero hari naho itari umuntu tandukanya waho umuntu yarara nitungo gasanga haraho wabyitiranye kubana isuku kubana ibyo ngibyo byo biri kure kubi abana nago basukurwa usanga umwenda yambaye abara uguze ariko ntuzigire uhura n'amazi ukazarangira ujugungu kurarana n'amatungo sanga ahenshi ufite ihene afite inkomangizo yayo mu cyumba n'ingurube
hirya no hino mu byaro iyo uganire n'abaturage cyangwa ukarebesha amaso gusa uhita ubona umwanda haba ku byo bambaye cyangwa se naho barara abaturage bahuriza ku kibazo cy'ubukene nk'imwe mu mpamvu z'ingenzi zibatera umwanda
ubwo raturumva byose bigenda bituruka nko ku kibazo cy'ubukene ubwo ni ukuvuga ngo abacaha yigira guhaha nyine ikintu abana barya bukeye agenda akazashituka umwana imbaraga azaramusukururanye
ubusa wabona umwanya wo kujya guhandura umwana ufite se na nyina
hagiye umuntu abari umukene ariko akajya guha abana wenda baburaye akabyuka yongera agenda urumva ntarebe babana
mu byizo ntumwe za rubanda zabonye hari imiryango myinshi kirara n'amatungo umuturage akazirika ihene ye munsi y'igitanda cyangwa munsi y'urutararaho ibi abenshi mu baturage bavuga ko babiterwa no gutinya ko amatungo yabo yakwibwa ariko hari n'ababiterwa nuko nta yandi mikoro baba bafite yo gutandukana n'amatungo yabo
agatungo kagufi karara hano none ha bana bakarara hariya afite nakana umukobwa wanje yavuye nje nkarara hano nuko nyirwana byo nkabyane nakubwiye ngo udafite ubushobozi bw'ibyo ukora ibyo ugezeho ukanyurwana ubwo mbese muno turimo turibane ngaburi
izi ntumwa za rubanda zatanze inama ku kibazo cy'abana bamwe na bamwe bakiga mu mashuri abanza bagaragaweho nuko bafite ikibazo cyo kurwara amavunja intumwa za rubanda zisaba abarezi nabo kugira uruhare muri iki kibazo nk'abantu babana n'abana umunsi ku munsi
akwiye kureba abo bana bakabagirira urukundo bigatuma rero babitaho atari ukubaha ubumenyi gusa abana rero bagomba kugirirwa urukundo bakegerwa no muri system nabyo bikajyamo rero batubwiraga ko amaze gufatwa ingamba kw'abana kuwa mbere no kuwa kane bazajya babanza gusuzumwa kubijyanye n'isuku
nyuma y'izi ngendo z'abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ibyavuye muri izi ngendo bizahurizwa hamwe maze abagize inteko ishinga amategeko bakuremo imyanzuro bazageza kuri guverinoma y'u Rwanda Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi ry'Amerika I Washington DC Eddie Gwema abarundi bamaze iminsi batubaza ahantu hashobora kutwumviriza ku mirongo yacu ari ya FM kugira bakurikirane ibiganiro byacu bashobora kubibutsa bashobora kutukurikiranira
urakoze cyane Fideli nkuko nyine abakunzi bacu bamaze iminsi babitugaragariza kandi bakabidusaba cyane cyane abo mu Burundi batatwumvaga ku mirongo ya FM icyo tukababwira nuko ubu ngubu iyo mirongo iri mwigerageza ariko bashobora kutwumva ku murongo wa FM 94 n'ibikicyenda na 95 n'ibice bibiri iyi mirongo iracyagiragezwe ariko mu minsi yavuba cyane muzaba mudukurikira 5 kuri 5 Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni saa moya n'iminota 48
Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo umuyobozi wa Societe Civile mu buraruko bwa Kivu atangaza ko abantu bagera kuri 21 abagabo 14 n'abagore 7 baraye bagandaguwe n'imipanga mu ijoro ry'ejo abagize ubwo bwicanyi butagira izina hitwa Mayangose ntibaramenyekana ibi ni iby'abakunzi bacu bavuze ko ku kibanza cacu ca Facebook Orian niwe abidushikiriza
Urakoze Fidel Niyongabo nawe Eddie Gwema muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buraruko ushira ubuseruko ikivu hatangazwa ko abantu bagira ku 21 abagabo 14 n'abagore 7 baraye bagandaguwe n'imipanga mu ijoro ry'ejo abagizi b'ubwo bwicanyi butagira izina ahitwa Mayongose ntibaramenyekana abanywanyi bacu kuri Facebook bashikirije ivyumviro vyabo Sengiyumva Albert avuga ati Imana yakira izo nzira karengane mu bwami bwayo erega turi mu minsi nta mahoro keretse se kibi akuweho ivyahishuwe 21 murongo wa 4 mugabe Robert akavuga ati erega DR Congo harimo akavuyo ngaho imyigaragambyo FDLR Loni Murumba Matias akavuga ati nkizo nzira karengane zaho wiki Imana ibakire mu bwami bwayo kandi na leta ya Congo ikora amatohoza kugira abakoze ivyo babihanigwe Shagi Faustin atumva kandi je ivyo birambabaza bakoresha itohoza rishoboka mpaka abo bantu bamenyekanye naho igihugu kiba cyatanguyemo ibintu nk'ibi kiba kija habi. Murakoze. Mugisha Moise akavuga ati mana jurinda abakongomani rwose na Afrika muri rusange. Ku inkuru ivuga ko abasirikare ba Chad bishe izindi ntagondwa za Boko Haram zigera ku 200 mu bikorwa bya gisirikare byaraye bigizwe ejo. Mugabe Robert avuga ati ingabo za Chad ko zikaze nk'izacu RDF natwe nibadutabazi tujeyo. Rosette Hategekimana akavuga ati kwigamba bituma umwansi yiheba noneho bikamwongera uburakari. Boko Haram iraje noneho ije ishimuta n'abagabo idasize n'abageze mu zabukuru kuko ubwo ntaco bakijije ahubwo babaye nko gukoza agati mu ntozi. David Hategekimana akavuga ati Afrika turacyafise ibibazo bikomeye kugwanya umwansi ni ngombwa kandi ko ukanamurwanya wivuye inyuma atariko ntago twumva ukuntu abantu bakwishimira kwinjira mu gihugu bica abantu ngo niko kuri. None se ingabo z'abanyarwanda zitabara muri Centrafrique bakagenda bagwanya abakristu ntibegere n'abayisilamu ubu muri kiriya gihugu haba hamaze kugera gute? Ati iyo baje muri Sudani y'Amajefu ahitwa Darfur na Juba ntibagende bakiza ahubwo bakajanwa no kwica. Ubu murumva biba bimaze kugera he? Aho hose ubu umuriro bumaze kwaka atari ubu hari amahoro. Kandi nanone twibuke ko abo bica baba ari abantu bafise imiryango bakomokamwo bafise n'abandi bababazwa n'iryo yica bikazoba vyotuma habaho ibitero simusiga vyogabwa na Boko Haram. Inkotanyi Buhoma David kavuga ati bitonde kandi bakomeze bitondere kwica abantu gusa ngo ni intagondwa za Boko Haram ejo tutazumva bajanywe mu rukiko barezwe ivyaha byo mu ntambara n'ivyo kwica abasivile. Ivyo ni bimwe mu byo abanywanyi bacu badushikirije ku nkuru yerekeye ubwicanyi bwaraye bubaye muri Congo n'abasirikare ba Boko Haram baraye bishwe. Murakoze.
Arakoze cyane Oriane Itangishaka. Mu makuru ya sporo n'imikino tugeze muri kimwe cya kabiri kirushanwa ry'igikombe cya Afrika mu mpira w'amaguru. Iryo rushanwa rikaba riri butangire mu kanya itatu ruraba rwambikanye hagati ya Côte d'Ivoire na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Mugenzi wacu Etienne Karekezi aratubwira uko uwo mukino witezwe nyuma y'aka kananga. Feel the magic in the air, I love it in my
urakoze cyane. Uyu ni umukino wa mbere wa kimwe cya kabiri. Ni umukino amakipe yombi yiteze ko wayageza ku mukino wa nyuma uteganijwe ku cyumweru. Ku ruhande rwa Congo Kinshasa, umutoza w'ikipe yatangaje ko adakinisha kapiteni wayo Yusuf Mulumbu utameze neza ku buryo bwuzuye. Uko biri kose, nyuma yo gusurwa na Perezida Joseph Kabila ejo kuwa kabiri, abakinnyi ba Congo bariteguye bihagije. Birashoboka kandi ko Perezida Kabila ubwe yaza kureba uwo mukino mu kanya gato kari imbere. Mu mateka gato ni ubwa mbere ikipe ya Congo igeze kuri kimwe cya kabiri kuva mu gihe cy'ubwana 1998 ubwo iyo kipe yabonye umwanya wa gatatu. Ubundi Congo iheruka kugera kuri iyi ntera nta kera cyane mu mwaka w'igihe cy'1974. Aha nanone byumvikana neza ko abakinnyi bose b'ikipe ya Congo Kinshasa nta n'umwe muri bo wari wakavutse icyo gihe. Kimwe nanone namwe mu benshi urubyiruko mukurikirana cyane imikino nk'iyi mu rwego mpuzamahanga. Icyo gihe kandi Congo ikitwa Zaire yegukanye igikombe cya Afurika cy'ibihugu ihita inabona tike yo guhagararira Afurika mu irushanwa ry'igikombe cy'isi mundiyali cyakiniwe mu cyahoze ari Ubudage bw'Uburengerazuba. Iyo Zaire yabaye ikipe ya mbere ya Afurika y'abirabura yakinye mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru. Ku ruhande rwa Côte d'Ivoire, iyi kipe ifite amateka aremereye mikino nyafurika n'imikino mpuzamahanga. Iyi ni inshuro ya kane Côte d'Ivoire igeze muri kimwe cya kabiri mu bikombe bya Afurika by'ibihugu bitandatu byose bishize. Muri ayo marushanwa yose, iyi kipe ya Côte d'Ivoire yakinnye imikino ya nyuma inshuro ebyiri ariko itsindwa yombi muri 2006 na 2012. Ni inshuro ya mbere kandi ya makipe yombi ahuriye muri kimwe cya kabiri cy'irushanwa rya Afurika ry'ibihugu. Gusa mu mukino nk'uyu kirazira gukoresha urusimbi. Abashyira mu gaciro bategereza ifirimbi ya nyuma. ifirimbi ya mbere yo ni mu kanya gato isa 3 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mwese rero ndabararitse. Tukiri kandi muri Guinea Equatoriale hagataho mu gihe abenshi mu bakinnyi ndetse n'abasifuzi bakura ishema n'udushimo mu marushanwa nk'aya, hari n'abahakura amakuba. Niko byagendekeye umusifuzi ukomoka mu gihugu cya Maurice, Rajendra Parsad de Sekourne, wasifuye umukino wa Guinea Equatoriale na Tunisia kwa gatandatu gishize. Komite y'imyitwarire ya CAF ishyira muri Afurika y'umupira w'amaguru yateranye ku wa mbere no kwa kabiri ifata icyemezo cyo guhagarika uyu musifuzi w'imikino isigaye, kandi imubuza kongera gusifura mu gihe cy'amezi atandatu ari imbere. Ahanini uyu musifuzi ahanwe kubera gusifura nabi ubwo yahaye Guinea Equatoriale penalty ikemangwa mu minota ya nyuma y'igihe gisanzwe cy'umukino. Nubwo Tunisia yari ifite amahirwe yo kubona tike yo gukomeza, iyi penalty yayikomye mu nkokora ituma amakipe yombi anganya kimwe kuri kimwe iminota 90 irangiye. Byabaye ngombwa ko igihe cyo gukina gikomeza, nyuma Guinea iza kubona igitego cyayo cya kabiri ibona tike, nayo izakina umukino cyo cya kabiri ejo kwa kane. CAF kandi ejo kwa kabiri yahanishije ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru rya Tunisia amadolari 50,000, kandi iraryiyama iribwira ko rishobora guhagarikwa. Iryo shyirahamwe kandi ryategetswe kwishyura urugi na firigo byangijwe mu cyumba iyo kipe yambariragamo muri stade ya Bata muri Guinea Equatoriale. Ishyirahamwe rya Tunisia kandi ryasabwe kuba ryasabye imbabazi ejo kwa kane, bitaba ibyo rikazabazwa kwitabira igikombe cya Afurika cy'ibihugu gitaha mu mwaka wa 2017. Cyokora nta bihano byihariye ishyirahamwe rya Afurika ry'ibihugu ryafatiye abakinnyi ku giti cyabo, nubwo bamwe muri bo batutse kandi bakirukankana umusifuzi bagiye bamukubita ibipfunsi mu gihe yari atabawe na polisi ishinzwe guhosha imyigaragambyo. Ishyirahamwe rya Guinea Equatoriale naryo ryahanishijwe kwishyura amadolari 5,000 kubera abafana b'icyo gihugu binjiye mu kibuga ikipe yabo imaze gutsinda penaliti ikemangwa. Nkomeze mbarariki kandi undi mukino wa kimwe cya kabiri ni ejo kuwa kane hagati y'ikipe ya Ghana na Guinea Equatoriale.
Imbere gusozera ibiganiro twabateguriye kuri uyu mugoroba, batubibutse ingingo nkuru nkuru z'amakuru twari twabateguriye. Mu gihe umuyobozi wa radio RPA mu Burundi Bob Rugurika yagumijwe mu munyororo uno munsi kwa gatatu, inama nshingamateka y'igihugu cy'Ubwongereza yerekanye kwihagaritswe umutima n'ifatwa hamwe n'ifungwa rya Bob Rugurika isaba kwarekugwa bidatevye kandi kw'ivyaha yagirizwa bivanwaho.
Igihugu cya Chad cyatangaje ko abasirikare bacyo bishye abarwanyi barenga 200 b'umutwe w'intagondwa wa Boko Haram. Ibi byabaye nyuma y'uko 100 y'abarwanyi ba Boko Haram kuri uyu wa gatatu bambutse umupaka bakinjira mu gihugu cya Cameroon bagamije kurwana n'ingabo za Chad n'iza Cameroon.
Somali itangaza ko igitero cy'indege y'ingwano itagira umudereva ya Amerika cyahitanye umugwanyi w'umugwi Al-Shabab Yusuf Deg.
Muri Taiwan haravugwa impanuka y'indege yaritwaye abagenzi 58, 23 muri bo bahise bahasiga ubuzima. Iyo ndege yaguye mu ruzi ruri mu murwa mukuru Taipei. Amashusho ya video yafashwe ubwo iyo ndege yagwaga yerekana iyo ndege irenga ikiraro gituriye amazu y'amagorofa atuwemo n'abantu ikaza kugwa mu ruzi rwa Keelung.
Njuti mwese mukunda radio y'Ijwi ry'Amerika, ibiganiro twari twabateguriye kuri uyu mugoroba babigarukiye ngaha. Tuboneyeho akanya ko gushimira engineer yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Aida Isa yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Kuri mikro mari kumwe nanje Fidel Niyongabo,
nanje Edirwema. Ndabashimiye kandi mbararika gukurikira ibigeno byacu byejo mu gitondo guhera isa 11 n'igice. Mugire umugoroba mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.